Tashimire komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na Jean Diane ni nahazwe ngiye kwashikiriza makuru twafitiye muri aka gatondo tukahera kuyagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Diane tuyahere mu yavugwa mu karere. Ibihumbi amajana by'abanyagihugu bahunze ibirunga mu gisagara cya Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashobora kwinjiranwa n'ikiza cya korera. Ishyirahamwe ry'Abafaransa ry'abaganga batagira imbibe MSF ryabishikirije ejo ku munsi w'Imana. Inyuma yaho ikirunga cya Nyiragongo gitereye mu ndwi zibiri ziheze, ubwoba bw'ikindi kirunga cya kabiri bwatumye leta isaba abanyagihugu barenga ibihumbi amajana ane guhunga. Magali Rudo arongoye MSF Igoma yavuze ko ikibazo kinini ari ubukene bw'amazi. Umushikiriza manza mukuru wa CPI asaba leta mfata kibanza ya Sudani gutanga bakekwa kuba barakoze ivyaha byo mu ntambara hamwe n'ivyaha vy'ihonyabwoko mu ntara ya Darfur basanzwe barasohorewe imitahe niyo sentare. Fatou Bensouda yashitse mu ntara ya Darfur mu burengero bwa Sudani ku munsi wa gatandatu kubonana n'abategetsi hamwe n'abanyagihugu bo muri iyo ntara bahuye n'ingaruka z'ubwo bwicanyi. Leta mfata kibanza ya Sudani yaherutse ivuga ko abakekwa gukora ivyaha byo mu ntambara barimwo Al-Bashir bazoburanishwa na CPI, ariko ikibanza bazoburanishirizwamo kiracaganirwako n'izo mpande zibiri. Tukiri muri Afrika, abapolisi babiri ba leta ya Central Africa hamwe n'abasirikare batatu b'Uburusiya baraguye mu mutego wa bombe batezwe mwibarabara mu buraruko bushira uburengero igice cyasinzikajwe n'intambara. Umuvugizi wa leta Ange Maxime Kazagui yavuze ejo ku munsi w'Imana ko ibyo byabaye ku wa kane. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ko n'abandi basirikare batanu ba leta bakomerekeye muri uyo mutego. ONU ivuga kandi ko iyo miduga yasambuwe n'iyo bombe igeze hagati y'ibisagara vya Berberati na Bouar ni ku birometero birenga amajana ane uva ku murwa mukuru Bangi. Ku munsi wa gatanu w'indwi iheze, ONU yavuze ko abantu 11 bishwe n'ibisasu vyatezwe mu kuzimu mu kiringo kiri munsi y'ukwezi muri Central Africa nyene, benshi muri bo mu buraruko bushira uburengero ahabarizwa imwe mu mihari y'abaroberi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu makungu hamwe muri Leta Zunze za Amerika, abantu babiri barahitanywe n'amasasu yamijaguwe mu kibanza gikinirwamwo urukino rwitwa billiard mu gisagara cha Miami ni muri leta ya Florida mu manuko bushira ubuseruko bwa Amerika. Igipolisi cyaho byabereye cyavuze ko mu masaha ya kare cyane ejo ku munsi w'Imana abantu batatu bitwaje inkoho basohotse umuduga barimwo batangura kurasa ahari hateramiye abantu batari bake, bahejeje baca barahunga bakoresheje uwo muduga nyene. Abakomeretse nk'uko igipolisi kibandanya kivuga ngo ni miburiburi 20. Abacamanza muri Irani baremeje ko umwenegihugu w'Ubufaransa afungiwe muri ico gihugu azoburanishwa ku caha kimwagira cyo gusuma urusaku. Umushingwamanza wiwe yabivuze jo ku munsi w'Imana inyuma y'iminsi mushiki w'uwo mufaransa atabaje perezida w'Ubufaransa kugira agire icyo akoze. Benjamin Brier w'imyaka 36 yafatiwe muri Irani mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze wa 2020 igihe ariko aragurutsa akadege ka drone kandi afata n'amasanamu mu gice kitemewe n'amategeko. Ubushikiranganji bw'Ubufaransa bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu bwavuze ko ivyaha byo gusuma urusaku vyagirizwa Benjamin Brier bitumvikana.
Aloise Bigirimana urakoze kuri makuru yose waduteguriye ukabuheje kudushikiriza yanayandi nibutsa abakunzi b'ijuri Amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Nungenda wa shimile komanda nyakumviliza ijugi Amerika, Isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi, mliko mtukumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41 mu Rwanda, tusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijugi Amerika, no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya bose. Incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubunaho. Abarwanyi umurwi Mayimayi urwanyi ubutegetsi bwa Republika Demokarasi ya Kongo nawo mu mugwi Red Tabara urwanyi ubutegetsi bwo mu Burundi bagirizwa ko banyuruje abapfasoni n'abana b'abanyamurenge barenga 20 ni nyuma y'ibitero bivugwa ko bagaze kwa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye.
Ibitero zateye ku Muramza bashimuta abagore, hari umugore witwa Inyakibanza bamujananye n'abana batanu, n'undi witwa Munyura nawe n'abana babiri, n'uwitwa Nyaziraje n'abana babiri, abo bose baragiye tufite akababaro k'abo bantu.
Uyu ni Sebineza John, umuyobozi wa mitwalite y'abanyamurenge muri Bijombo. Aha hadondagura amazina ya bamwe mu bapfasoni n'abana batabarizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ekipe ya Zamalek yo muri Misiri yaraye yegukanye igikombe cy'amarushanwa ya Basketball Africa League, yaramaze indwi zibiri abera i Kigali ku murwa mukuru w'u Rwanda. Ibi byose turabigaruka ku handi hato mu bihagufi y'amaradiyo yanyu. Abakuru tubafitiye turahera mu gisata cy'umutekano w'ubuyobozi bwa mitwalite y'abanyamurenge muri groupement ya Bijombo bwagiriza abarwanyi mu murwi wa Mayimayi urwanyi ubutegetsi bwa Republika Demokarasi ya Kongo nawo mu murwi Red Tabara urwanyi ubutegetsi bwo mu Burundi ko banyuruje abarenga 20 barimo abagore n'abana ni mu bitero bivugwa ko iyo mirwi yagavye kuwa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye mu mihana itandukanye y'abanyamurenge baba muri territoire ya Uvira tuyu mu ntara ya Kivu yepfo. Ibindi ku ino nkuru tubaza mugenzi wacu Vedas Tungabo.
Amakuru ijwi rya Amerika rikesha abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge bari muri grupu ya Bijombo iri mu birometero 60 n'umujyi wa Uvira batangaza yuko nyuma y'ibitero bagabweho n'inyeshamba z'abamayimayi y'Ilunga n'abagwanyi bo bare ditabara bakica abaturage batanu ndetse bagakomeretsa abandi 10. Hari abagore n'abana nabo bajanywe bunyago nabo bagwanyi b'abamayimayi na Red Tabara nkuko byemezwa na Sebineza John, umuyobozi wa mitwalite y'abanyamurenge muri Bijombo.
Ibitero zateye ku Muramza bashimuta abagore benshi cyane ku Muramza. Hari umugore witwa Inyakibanza bamujananye n'abana batanu, uwo mugore akaba afite amahasha, n'undi witwa Munyura nawe n'abana babiri, n'uwitwa Nyaziraje n'abana babiri, n'undi mukobwa witwa Nema waho nyine ku Muramza, n'undi witwa Nyandamira n'abana bane, n'undi witwa Chantal, n'undi mudamu witwa Ramu, n'undi mukobwa witwa Nyansuhurwa, n'undi mudamu witwa Nyakazungu. Abo bose baragiye tufite akababaro k'abo bantu kugeza ubu ngubu ntituzi aho bari.
Aba bagwanyi ba Mayimayi y'Ilunga hamwe na Red Tabara bashinjwa gushimuta aba baturage basanze mu mwana wo ku Muramza mu rushimisha ku Kiziba. Twagerageje kubavugisha kugira ngo tubabaze amakuru yabo bantu bajyanye ntibyadukundira. Gusa umwe mu bagwanyi ba Red Tabara twavuga nitashatse kudufata amajwi ye yavuze yuko abo bantu bafashwe na Mayimayi babambura Mayimayi bageze mu masango. Uyu mugwanyi akomeza kuvuga yuko imiryango yabo bantu bashimuswe yakora ubuvugizi kuri Monisco no muri Seyiseri kugira ngo barebe uburyo baza gutora abantu babo. Gusa umwe muri abo bagore bashimuswe uri Marimba ahari uwo mugwi w'abagwanyi ba Red Tabara yiganijwe rya Amerika uko byagenze muri aya magambo.
Baduteye nyine mu gitondo nka saa 10:00 turihisha turatabanyika, none ubu turi ahantu bita mu Marimba niho duhagarariye, twazanye n'abasoda niho baduhagarariye. Abadufashe ni abamayimayi ariko turi kumwe n'abandi nyine hano uko batuzanye baradushikije nta kibazo. Ndi kumwe n'abandi nyine bakwijimbu n'imbuzi abo kwa Masose niba turi kumwe na Mukasa Musoni wo mu Kanono.
Gasole Felix umwe mu bashefu muri grupu ya Bijombo avuga yuko iki kibazo cy'aba baturage bashimutiwe mu ntambara bakigejeje ku nzego zitandukanye zirimo n'umuryango utabara imbabare ukorera mu ntara kivuye
ikibazo twabigeje mu buyobozi bwa Kongo tubabwira yuko abantu bagiye amateka abandi bapfuye ariko leta ya Kongo ntakiradusubiza kuko nyine n'ubushaka bari bukeye CFR tumaze kwibwira yatangiye gukora amakontakti mu rwego rwabo bashakisha ari amagurupe arume kugira ngo barebe yuko bagarura abantu
aba baturage b'abanyamurenge bashinja igisirikare cya Kongo FARDC gikorera mu Bijombo ko bategwa bakicwa bakanyagwa amatungo ndetse abagore n'abana bagashimutwa kirebera
abantu baraterwa kandi bagaterwa hari leta bagacha mu maka ya leta bagatambuka bakagera mu mihana bakica abantu leta yayirebera bagasura bakagaruka bagacha mu maka ya leta bakagenda ndetse n'ibinyagimwe bakayasigira abasirikare ba leta ikaya gisirikare bakemo bake kwikiri kuri Gongwa baca kwikiri mu Gatanga baca kwikiri ku Muramvya bakagaca kwikiri kuri Nyarwango ayo maka yose bayaciyemo yari mu abasirikare kandi benshi baragenda bica abantu bashimuta n'abandi abantu bagera kuri 27 bafite uyu munsi
gusa mu itangazo umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri aka karere yarashize hanze Capitaine Dieudonné Kasereka yavuze yuko ejo habaye intambara hagati ya Mayi Mayi Ilunga ifatikanije na Red Tabara igwana n'abagwanyi ba Colonel Makanika hanyuma FARDC yari mu mwana wo kumurambya iuva ije gucungira umutekano abaturage barimo bahunga berekeza ku mugeti Red Tabara yakunze guhakana kwitivanga mu bitero by'abamayimayi bagaba ku baturage b'abanyamurenge batuye muri territoire ya Uvira Fizi na Mwenga gusa mu kwezi gushize hari umusaza witwa Kazingo Gracie yafatiye mu ntambara zabereye mu Rurambo nyuma y'ibyumweru bibiri iza kumurekura Vedaste Ngabu ku bwaragijwe rya Amerika Uvira mu ntara kivuye epfo
Vedaste Ngabura kenuye tuve muri Republika Demokarasi ya Kongo twerekeza mu Burundi ahishamwe impuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu Human Rights Watch ritangaza ko kuva mu 2015 kugeza President Evariste Ndayishimiye aja ku butegetsi yamenyesha makuru n'abagize amashyirahamwe yigenga muri ico gihugu baburaribujwe na leta n'inzego z'igihugu birengeje urugero leta yo ivuga ko icegeranyo cha Human Rights Watch kirimo ivyo vyagirije vyose atakindi kigamije atari gucafuza isura Burundi reka mugenzi wacu Eloge uyika neza abandanye nino nkuru
hagati y'ukwezi kwa gatanu 2015 n'ukwa gatanu 2020 ishyirahamwe Human Rights Watch rihandira agateka kazina muntu urivuga ko amashyirahamwe yigenga n'itangazamakuru atagahengwe vyigeze bigira mu Burundi uhereye inyuma uje imbere rivuga ko kwa 20 y'ukwezi kwa gatanu umwaka 2020 umunsi w'amatora ya president n'abashinga amateka atandorerezi nimwe mpuzamakungu yari hari byunyurwa n'uko abanyamakuru batashoboye kuja mu mabiro y'itora biturutse ku itegeko ryo mu 2018 ryajyasubiwemo rigabanya uburenganzira bw'itangazamakuru mu gihe cy'amatora hanugarwa imbuga nkoranyambaga muri uko kwezi nyene ingingo nyinshi zasohowe na leta zikaba zazigamije gushiraho komite zijejwe gutora abakozi bahabwa akazi n'amashyirahamwe mpuzamakungu hisunzwe ubungane bw'ibitigiri by'ubwoko no kuyakandamiza niko Human Rights Watch ivuga mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri havugwa urubanza rw'abanyamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu cigenga bari baciriye umunyororo w'imyaka 2 n'igice bari bahagaritswe mu kw'icumi 2019 muri uko kwezi hari hasohotse kandi itegeko ribuza abanyamakuru kuvuga ibijanye n'amatora bidahuye uye n'ubugombe bw'umurwiseni uyatunganya abanyamakuru mu mpera z'umwaka bagiye kurekurwa ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu uwo mwaka mu kwa gatandatu leta yahagaritse ibikorwa by'ishyirahamwe Parseme rimwe mu yigenga nyuma y'isekeza yaryatanguje ku bijanye n'ikiza cya malaria n'imirire mibi mu gihugu nayo mu kwezi kwakurikiye Jean Mer kuki yahoze yakora ishyirahamwe akatirwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu yagumijwe ko umunyororo w'imyaka 32 yagirizwa ibyaha birimo imigumuko no guhungabanya umutekano w'igihugu hagati y'ukwa mbere no kwa gatanu 2019 enda havugwa cyane amwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu yugaye mu Burundi inyuma y'ikunananwa na leta ku cifuzo c'ukwerekana ibitigiri by'ubwoko bw'abakozi bayo iyugarwa ry'ibiro vya ONU bijejwe agataya kazi na muntu igumizwa mu bihano by'ibinyamakuru mpuzamakungu BBC y'Abongereza n'ijwi rya Amerika muri ko murumviriza hamwe n'icyemezo c'umukuru wa Sentare na Inyuzu wacu gufata amatungo y'impirimbanyi n'abanyamakuru bahunze igihugu mu 2018 havugwa iyugarwa ry'ibinyamakuru twavuze hejuru abakozi batatu ba Parseme bakatiwe imyaka 10 yo gufungwa imbere yo kure kurekurwa mu mpera z'umwaka itegeko ribwiriza abanyamakuru izo batangaza hamwe n'ihagarikwa mu kiringo cy'amezi atatu kuva mu kw'icumi ry'amashyirahamwe mpuzamakungu mu 2017 Human Rights Watch igaruka ku ihagarikwa rya rigiteka ishyirahamwe rya mbere rihana agateka kazina muntu ry'abarundi ryabayeho amategeko abiri yatowe aho ububasha leta kugira igitsure ku itunganywa ry'amafaranga y'amashyirahamwe mpuzamakungu nayo mu gihugu ihagarikwa ry'abakozi batatu ba parseme hamwe n'ihagarikwa rya Nestor Nibitanga yahoze atwara igisata cya Prodeh rihana agateka kazina muntu n'akabanyororo hagati na hagati yashira ubuzeruko mu gihugu naryo nyene ryabujijwe mu gihugu uheruka kurekurwa ku gihongo cya perezida mu mwaka wa 2016 iruhande y'abanyamakuru b'inyamakuru mpuzamakungu harimo wa Le Monde cy'abafaransa Jean Philippe Remy batawe muri yompi n'iperereza amaradiyo yuguruwe nyuma ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu 2015 agategekwa kubanza gusinya amasezerano masha yashira ko amananiza inyuruzwa ry'umunyamakuru Jean Bigirimana n'ubu bataratorwa Human Rights Watch igaruka kandi kuyugarwa ry'amashyirahamwe cumi yagize icyo ashyikiriza ku mabi yagirizwa leta ku mwaka wa 2015 nawo ufatwa nk'akaga ku mashyirahamwe yigenga n'ibinyamakuru umuryango mpuzamahanga ugaruka kuyugarwa n'iturirwa ry'ibinyamakuru byigenga hamwe n'iyugarwa ry'amashyirahamwe yigenga byagirizwa kuba byaragize uruhara mu myiyerekano yo kuyamiriza ikindi kiringo ca nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza n'ihirikwa ry'ubutegetsi yasinze ihagarikwa ry'amashyirahamwe cumi n'ifatwa ry'amafaranga yayo ku makonte ihunga ry'abanyamakuru n'imirimbanyi bamwe nka Stras Nzikumana akorera RFI ya Faransa na AFP Chokimana Pierre Claver Mbonimpa atwara Prodeh babanje kuborezwa igufa no kurusimba leta y'Uburundi ntiyahengeshanije kuyamiriza Benazine Raporo nk'uko Tayabu Renova iserukiri Geneve yabigarutse ko mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka mu gihe hari ibikorwa by'akanama ka ONU kajeri rwateye akazi na muntu n'umugwi utohoza ku Burundi
Ati Burundi burasubiye kwiyamiriza bwivuye inyuma izo mvugo z'ububeshi zifise imvo za politike no kutigenga nta kindi abo bagamije atari gucafuza igihugu cacu kandi leta yo yiri ku gikorwa co guteza imbere igihugu mu butunzi amagara y'abantu umutekano ubutungane kunywanisha abarundi kugwanya agashomeri n'ubukene no kunga imigenderanire n'amakungu hadashizwe imbere yo kwihanganiranira mu vya politike mu gateka kazi na muntu naho turi ku kivi amaradio amwamwe nayo yaruguruwe kandi ni munze ziriko zirataha ku bwinshi byerekana icizere kihari
Namushikanganje yo kumenyesha makuru yishimiye mu minsi ishize kwa mwe mu mashirahamwe yatanguye kwikubita gashi akabivuga yisunze cyegeranyo cha RSF rihanye agateka k'abanyamakuru ryako uyu Burundi mu kibanza cy'ijana na 60 kikabushira kuri 147 uyu mwaka mu bihugu 180 rikoramo amatohoza
abahura batabona ko mu Burundi ubwigenge bwo kumenyesha makuru buhari barahabahaye barabona ko ko babivuga atari ko byari bimeze ibyo bikerekana ko ubwigenge bwo kumenyesha makuru hani wacu ataraga
Aja mabanga president Ndayishimiye yavuze ko ataba umwigisha ko ubahiriza agateka kazi na muntu yihanikiriza amashyirahamwe mpuzamakungu mu miseze naho atanguza isekeza ry'abanyororo yagiriye ikigongwe yagabishije abinyegeza nyuma y'amashyirahamwe yigenga n'itangazamakuru mu gukora amakosha avuga ko igihe cyo kudahana carenganye eloge uri kaneza ijwi rya Amerika
Jugi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya namakuru ya karere k'ibiyaga bigari mu ndwi twarayi dusozereye igihugu cy'u Rwanda carongereje igihe ntarengwa cyo gukoresha impapuro z'inzira za passport zari zimaze igihe zikoreshwa muri ico gihugu hizi hasanzwe ubundi zategezwa guhera ku itariki ya 22 z'ukwezi kuza kwa gatandatu zigaheza zigasubirizwa na shasha zikoreshwa mu muryango wa karere ka Afrika y'ubuseruko leta y'ico gihugu isigura ku kiringo cyo kuzisubiriza ngereje umwaka wose mu ntumbero yo korohereza abagizwe ko ingaruka nikiza cha COVID ya 19 mugenzi wacu Asumta Kabuyi ikigali mu Rwanda atugire ku muriri wino nkuru
Urwego rushinzwe binjira n'abasohoka mu Rwanda rwatangaje ko rwongereye igihe ntarengwa cyo gukoresha pasiporo zisanzwe iziriho ubu zagombaga kurangira n'itariki ya 27 z'ukwezi gutakwa gatandatu uyu mwaka zigasimburwa na pasiporo nyarwanda y'ikoranabuhanga y'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba ubu abifuza pasiporo nshya zizasimbura izari zisanzwe bahawe kugeza tariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2022 nk'uko bitangazwa na Leto na Colonel Gatarayiha Regisi ukuriye urwego avuga ko iki cyemezo cyafashwe kubera ko bamwe mu banyarwanda ba mu mahanga bari bahuye n'ikibazo cyo kutabasha guzihindura bitewe n'icyorezo cya COVID-19
abanyarwanda benshi bari mu mahanga barimo abahatuye ndetse n'abanyeshuri bahigira hanze nyine mu bindi bihugu by'amahanga bagiye batugaragariza imbogamizi zitandukanye bagiye bahura nazo z'uko batabasha kugera kuri za ambasade zibegereye z'u Rwanda kugira ngo babashe gufotorwa no gutanga ibikume byifashishwa mu kugira ngo bahabwe nyine passport nshya zikoranye ikoranabuhanga. Muri urwo rwego rero guverinoma imaze kubyitegereza, passport rero zikaba zongerewe igihe cy'umwaka umwe, ni ukuvuga amezi 12, igihe cyari cyaratanzwe igihe ntarengwa abanyarwanda bose bashaka passport nshya bakwiye kuba bazibonyemo. Zikaba rero aho kugira ngo zizate agaciro ku itariki 28 z'ukwezi gutaha kwa Kamena 2021, icyo gihe cyongereho zikaba zizata agaciro cyangwa ntizongere gukoreshwa nyuma y'itariki 28 Kamena 2022.
Izi pasiporo nshya zizaba zigura amafaranga y'u Rwanda 100,000, mu gihe izo zizasimbura zo zaguraga 50,000. Kuva aho gahunda yo guhindura pasiporo ivugiwe mu mwaka w'2019, urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka rutangaza ko abanyarwanda 100,000 aribo bari bamaze gufata pasiporo nshya, biganjemo cyane ab'imbere mu gihugu kuko bagera ku 95%. Igiciro gikubye kabiri cyari gisanzwe cyatumye bamwe babona ko abafite ubushobozi buke batazabasha kubona izi pasiporo, bikubitiraho ko noneho ubukungu bwa benshi bwahungabanijwe n'icyorezo cya COVID-19. Gusa Damascene Rusanganwa ushinzwe imirimo muri iki kigo yahumurije Abanyarwanda.
Nta gihe runaka kigenwe cyo ko umuntu agomba kuba yahindutse pasiporo. Umuntu ahindura bitewe n'igihe afitiye urugendo cyangwa abyifurije. Ni ukuvuga ngo n'utazayihindura muri uyu mwaka akazaza 2025, ntabwo tuzamusubiza inyuma, ahazagera agafata pasiporo nshya.
Kugeza ibi bihugu byose bigize Afurika y'Iburasirazuba byumvikanye gushyiraho pasiporo nshya ikoranye ikoranabuhanga, umuyobozi w'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda avuga ko buri gihugu kizagenda gihindura bitewe n'aho bagejeje imyiteguro. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nanabiciye ku masonga nk'itangura, ekipe ya Zamalek yo muri Misiri yaraye yegukanye igikombe cy'amarushanwa ya Basketball Africa League, yaramaze indwi zibiri abera i Kigali ku murwa mukuru w'u Rwanda. Mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda yaradukurikiraniye isozerwa ry'ano mahiganwa.
Ikipe ya Zamalek mu Misiri niyo yegukanye igikombe mu irushanwa rya Basketball Africa League ryari rimaze ibyumweru bibiri ribera mu nzu y'imikino ya Kigali Arena i Remera. Ku mukino wa nyuma, Zamalek yatsinze Union Sportive de Monastir yo muri Tunisia amanota 76-63. Ni umukino waranzwe n'ishyaka ryinshi ku mpande zombi, dore ko aya makipe uko ari abiri yari ataratsindwa na rimwe kuva irushanwa rya bar ryatangira. ES Monastir niyo yatangira imbere, Zamalek iza kuyigaranzura agace ka gatatu karangira abasore b'abanyamisiri bayoboye n'amanota 55-51. Kuva ubwo ntacyongeye guhinduka, umukino uza kurangira Zamalek ari itakwanye intsinzi y'amanota 76-63. Abakinnyi nka Anas Mahmoud, Walter Hodge, Omar Hesham na bagenzi babo ba Zamalek beretse Radwan Slimane, Ater Majok na bagenzi babo ba US Monastir ko byanze bikunze hagati y'ibikomerezwa hagomba kuboneka icyatwa kurushaho. Ubuhangage bwa Zamalek bwatangiye kwigaragaza irushanwa rigitangira, ari nabwo abasesenguzi b'umukino wa basketball bemezaga ko iri mu makipe yari afite amahirwe yo kwegukana igikombe.
Ikipe ya Zamalek nabo bafite abakinnyi bakomeye cyane ba ekipe nasional, Anas Mahmoud na Mohab Yasser akina muri under 18, ariko akina muri NBA Academy muri Dakar, afite experience cyane ihagije yo gukina kuri nivo yo hejuru. Ndakeka abo bakinnyi bazafasha ikipe ya Zamalek kugera kure muri rushanwa.
Umwanya wa gatatu muri rushanwa rya Basketball Africa League wabaye wa Petro de Rwanda yo muri Angola, yawutwaye itsinze Patriot Basketball Club yo mu Rwanda amanota 97-68. Nyuma irushanwa, umukinnyi wa Walter Hodge wa Zamalek niwe watowe nk'umukinnyi w'indashyikirwa. Muri irushanwa rya bar ryari ribaye ku nshuro rya mbere, amakipe 12 niyo yari yaserutse mu cyiciro gisoza, yaragabanyije mu matsinda atatu. Mu itsinda rya mbere harimo Patriot Basketball Club yo mu Rwanda, ES Monastir yo muri Tunisia, Rivers Hoopers yo muri Nigeria na Gendarmerie Nationale yo muri Madagascar. Itsinda rya kabiri ryari rigizwe na Petro de Rwanda yo muri Angola, AS Sahel yo muri Maroc, AS Police yo muri Mali na Forces Armées Police yo muri Cameroon. Mu itsinda rya gatatu harimo Zamalek mu Misiri, AS Douane muri Senegal, Ferroviario de Maputo muri Mozambique na Groupement Sportif de Petrolier muri Algeria. Tuboneyeho kubashimira kuba mutarakuye urushinge ku murongo wa radio yanyu Ijwi rya Amerika, mugakurikira imikino y'iri rushanwa rya Basketball Africa League kuva ku ntangiriro kugeza ku ndunduro. Yari Claude Munyandinda muri Kigali Arena i Remera.
urakoze Jean-Claude Munyandinda kukungene wadukurikiraniye ivyino mikino kuva yagatangura gushika isozerwe ayageze ho mu gisata cha sport chatu yabandaniriza mu Burundi ahimirwe ya Flambeau du Centre mu ntara ya Gitega na Bumamuro yo mu ntara ya Cibitoke ariyo izohurira mu rukino rwa nyuma rw'igikombe c'umukuru w'igihugu itariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatandatu mu ntara ya Kayanza huzo twari ico gikombe hagati yo mirwi ibiri hazoheza serukira Burundi mu nkino za Afrika zihuza imirwi yatwaye ibikombe iwabo Confederation Cup mu rurimi rw'icongereza ibindi na mgenzi wacu Desire Hatungimana
inkino zo gusubiriza mu gace cha kabiri gishira icyanyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu kuri no w'Imana niho zasozerwa mu ntara ya Cibitoke umugwa Bumamuru wari watsinzwe ibitsindo bibiri kuri kimwe na Vitara ku kibuga citiriwe Intwari kuri no w'Imana Bumamuru no yatanguye gutsinda Vitara iragombora ariko rukina ruza kurangira ari ibitsindo bibiri kuri kimwe cha Vitaro iyo migwi yaciye ihabwa umwanya w'inyongera minota 30 iza kurangira iyo migwi inganya ibitsindo bibiri ku bindi mu nkino zibiri zahuje iyo migwi byaciye biba ngombwa ko hategwa za penalty Bumamuru icitahukana insinzi ya penalty zitanu kuri zine aho Buganda mu ntara ya Cibitoke urukino rwabereye akamwemwe kariko se kubakunzi b'uwo mugwi kizigenza abo Bumamuru hawuru vya Mungu asanzwe akinira n'umugwi serukira gihugu intamba mu rugamba amenyesha ko biteguye bikomeye kuva batsindwa urukino rwa mbere ari nacyo gituma batahukanye insinzi
kwa icambere no gushimira Imana kuko byari bigoye cyane Vitaro yari dusindiye iwabo bibiri kimwe ariko ngabasoboye kubatsinda natwe bibiri kimwe mbere turaresista muri prolongation mbe n'Imana iduha itsinzi muri penalty donc ndishimiye cyane nongera shimira abafanzi bacu abarongozi b'umugwi umukocha abakinyi bose kuko twitanze cyane imimenyerezo kabiri ku munsi twese tugakosora tugetengete twose kandi mu mugwi kugira ngo dushikire ngaha kandi inumero yacu turayishikira ubu kuri aba finale rero turabe ko tutahukana insinzi tukaca tuzana igikombe iwacu mu Cibitoke
mu ntara ya Gitega naho hari haramutse hahurira imigwi ibiri ikebana cyane yaho nyene Gitega ariyo Musongati na Flambeau du Centre Musongati yerekanye urukino rwiza cyane irasumbira bimwe bikomeye Flambeau uwo mugwi umaze kubona ibitsindo bibiri abakunzi bawo bari bamaze kwizera ko ugiye mu rukino rwa nyuma ariko bari bibagiye ko urukino rw'umupira w'amaguru rumara iminota 90 ku musegonde wa nyuma w'urukino Flambeau du Centre yabonye igitsindo ciyongera ku cyo bari batsinze mu rukino rwa mbere uwo mugwi ubona kuronka uburenganzira bwo gukina urukino rwa nyuma Omar Ntakagero amenyereza Flambeau du Centre akaba yamenyesheje ko habaye ahimana mu rukino rutaboroheye
nibaza icambere no gushimira Imana alhamdulillah ukora uko match tariyoroshe ngaba hungu mwabonye ko bitanze gushika ku munota wa nyuma amimana iradushoboza turabona ico gitsindo kimwe cyari gikenewe nibaza yuko twakinye ntitwigeze tureka twagumye tukina umupira wacu hanyuma no kwitanga kandi turashimira Imana gose kubona byashoboye gushoboka ko match ntiyari yoroshe nibaza yuko icyo twagize nuko twakiye dushiramo abataka benshi ayo badukina imipira miremire uko twabona ko nabone hari inyuma batameze neza hanyuma mu nyuma haraba deviation hanyuma umuhungu acaratsinda no gushimira Imana
Itariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu ku kibuga gatwaro mu Kayanza mu rwaruko rw'u Burundi niho urukino rwa nyuma ruzobera imbere y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye vya Mungu Raoul wa Bumamuru amenyesha ko naho umugwi wabo ari muto bizeye kuzotahukana igikombe bagaserukira u Burundi mu makungu
Flambeau du Centre ni umugwi ukomeye cyane wishoboye ufise n'abakinyi bagezweho abakinyi baguzwe menshi abakinyi rurangiranwa ariko twebwe ibyo sivyo bituradishinga umuntu wese azo kwipresenta imbere yacu tuzomusatira byanke byanze
tubibutse ko mwaka uheze icyo gikombe cy'umukuru w'igihugu gitanga uburenganzira bwo guserukira u Burundi mu nkino za Afrika z'imigwi yatwaye ibikombe iwabo cyari cyatwawe na Musongati yo mu ntara ya Gitega Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM na yo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru
Akanonga duce dusozerera ibiganiro n'amakuru vya mbere twari twafitiye muri kino gitondo. Dushimira abagize uhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri micro. Muri kumena Joe Diane ni nahazwe yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi yose mwumvise. Ku izina ry'abagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo vyose. Turaza kongera mu masaha ari imbere mu bindi biganiro tugiye kubandanya tubatunganiriza.